Bob Corker, senateri w'umurepublika wo mu ntara ya Tennessee, mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika, avuga ko gutorera inyishu ibibazo biri mu gihugu cya Siriya atari ibintu byoroshye muri iki gihe. Amenyesha ko ivyo batavuga rumwe na leta ya Siriya basavye bitabaye. Senator Corker yamara arashigikiye ibiganiro ku bihano vyafatiwe Korea ya Ruguru. Senator Corker avuga ati,
I sense that the UN Security Council discussions are probably they're not going to make the progress that we would all like, and so yes,
ntambwe ibiganiro vy'urwego gushyira hamwe onivejo kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi bizogira nk'uko abantu bovyifuje. Birababaje kubona igihugu cokoresheje igihagararo cacho kugira gihagarika ivyo Korea ya Ruguru irikiragira rubushinwa. Senator Cook avuga ko bushinwa bushimikira ku mutekano ukaba budashaka gutuma haba kajagari muri Korea ya Ruguru. Senator Cook avuga ko makungu ari kabone inkurikizi zo kudakora ikintu na kimwe. Amenyesha ko makungu yagize uruhara rukomeye ku vyerekeye igihugu ca Iran kiri nyuma cane igihugu ca Korea ya Ruguru ku vyerekeye gukora ibigwanisho rohonyanganda. Goyamara amareta atatu ya Amerika yarananiwe kugira icashitse ko kuvyerekeye Korea ya Ruguru. Avuga ko Korea ya Ruguru ibandanya kugerageza misile ballistic zishobora gutwara ibigwanisho ruhonyanganda. Kuvyerekeye amasezerano amakungu yagiranye n'igihugu cha Iran ku mugambi wacu werekeye ibigwanisho ruhonyanganda, Senator Cook avuga ibikurikira.
I didn't support it, but of course I want it to be successful. I mean, I want good things for our country. I want good things for the region.
Sishigikiye ayo masezerano yamara ndifuza ko yogira icashitse ko ndifuriza ineza igihugu canje, ndifuriza ineza akarere Iran irimwo. Nibaza ko dushobora kongeza ingufu kuri ayo masezerano abarepublika n'abademokrate dukoreye hamwe, kuko izo mpande zose zishaka kubona ko Iran iticishirije ahishaka. Senator Bob Corker yamara avuga ko naha amasezerano yashitswe ko n'igihugu cya Iran atayashigikiye arifuza kwashika ku byo yiyemeje. Kubijanye n'umugwi Etat Islamique, umuntu yo kwita umugwi w'intagondwa uyita leta ya Kiislam mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda, Senator Corker avuga ko igisirikare cya Amerika cyafashe ingingo ziboneka ku vyerekeye umugwi Al-Qaeda, ko yamara atanga ingingo ziboneka cyafatiye umugwi w'intagondwa uyita leta ya Kiislam. Amenyesha ko ari ibintu bibabaje. Atangaza yamara ko umushikiranganje rero kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ash Carter yahinduye iyo nyifato ko muri iki gihe igisirikare cya Amerika gishobora gufatira ingingo umugwi Etat Islamique, umugwi w'intagondwa wiyita leta ya Kiislam. Amara baratevye gufata izo ngingo.